Turi ku mupaka wa Gesenyi Nemba ugabura u Rwanda mu karere ka Bugesera n'u Burundi mu ntara ya Kirundo ahakiriwe impunzi zigera ku 493 zahungutse zivuye mu ikambi y'amahama iri mu buseruko bw'u Rwanda. Abatahutse bagizwe ahanini n'abana n'abagore nka bose baturuka mu ntara ya Kirundo nk'uko babitubwiye inyuma y'urugendo rw'umunsi wose wabakuye imahama. Bashitse ku mupaka baboneka ko barushe, bamwe bahetse abana bagaterura n'abandi mu ntoke bikoreye n'imizigo yabo ku mutwe. Harabacishamwo bagakorora amosozi, abandi nabo bagakoma induru babonye iwabo mu Burundi. Icyo bikoze barashima ko basubiye mu gihugu cyabo inyuma y'imyaka 5 bari mu buhungiro, bagasaba ko umutekano wabo wocungegwa.
Ndanezerewe cyane gose. Ego umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza.
Ngende ndababwira ukize nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza. Aba ntaho kanya abana banze batazingamye ngo bagwingire. Aba nkomeye bakaba bamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika, barageze mu Rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika.
Nifuza ko twashyika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye. Tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano, kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi mbonera kure, barambwira ati mbonera kuri ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga.
Isemo gutaha kubera nkumbu y'igihugu cyacu kandi cyatwibarutse.
Abandi nabo banezerewe ko bagiye gusubira mu miryango yabo bari barataye igihe bahunga.
Umuryango iwacu ni njye naba narahunze na mutoyi wanje, rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezerewe cyane. Impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyine senda nyina na bene baba bari mu gihugu cy'u Burundi, usanga umugore yahunganya abantu umugabo wiwe bari ari mu gihugu.
Bamaze gusuzumwa ko atamugera wa corona bafise ku ruhande rw'u Rwanda. Umunyamabanga ahoraho mu bushikiranganje bushinzwe impunzi Kayumba Olivier yahereje abategetsi b'u Burundi izo mpunzi, acavuga ko wifuza gutaha wese atanumwe azo mubera intambamyi.
Burundi wifuza gutaha arataha, bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi. Wifuza wese gutaha igihe cyo ari cyo cyose yakwegera hashere kubera amabwiriza ya COVID hanyuma bakamucyura. Abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakira.
Umushikiranganje w'u Burundi ajeje intwari yo hagati mu gihugu n'umutekano niwe yakiriye izo mpunzi, abanje guhereza uwari imbere yabo idarapo ry'igihugu. Ahagaze ku gataka k'u Burundi, umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yahaye ikaze abo Barundi, abizeza ko umutekano wabo uzocungegwa bikwiye.
Leta y'u Burundi yiteguye kwakira Abarundi bose bashaka guhunguka aho baherereye hose. Ni nacyo gituma Leta y'u Burundi iboneye akaryo ko kubakira n'ibyo mwese mwahungutse kandi yongera gutera akamo abandi Barundi bose bahunze bakaba bifuza gutaha mu gihugu cyane bibarutse kuri uwo nyaruka uko amarembo aruguruye. Mugire inshuti n'abagenzi mwasize yo mu Rwanda kugira nabo biyandikishe ku bwinshi.
Kiretse abo batashe bavuye imahama, hari n'abandi baje bagera kuri 20 babahegereye umupaka. Bavuze ko bumvise bagenzi babo batashe nabo baca bisabira gutaha mu nyuma baravyemererwa. Ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi ku isi rirashima ko ibiganiro byahuje umugwi nyabutatu wari mu Burundi n'u Rwanda bishyitse ku vyamwa vyiza hakaboneka abataha. Bubakar Bamba nitegera cyusejukira hahise mu Rwanda.
C'est vraiment une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont
atina kamwe mekadasanzwe kubona abarundi bangana gucyo batashe kuko ubuhungiro si bwiza. Nababyisabiye ko bashaka gutaha ku gushaka kwabo ni igikorwa tuzobandanya. Hari abandi barenga 1,800 bamaze kwiyandikisha imahama mbere ubu baje bariko bararenga ko byumvikana ko ku kwezi tuzoja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'uburyo dufise. Ibyo byerekana yuko ibyo bamwe n'abandi bahora batwagiriza yuko tubuza impunzi gutahuka atari byo. Biragoye cyane kuko n'ubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobangira. Gusa icyo mwamenya ni uko ubu batakiri benshi. hazimu umwe kubera ubwoba canke kubera ikinakiriya. Abo rero turabakira dufadikanije n'ubushikiranganje bwo mu Rwanda bushinzwe impunzi.
Le ministère chargé du management des urgences en conséquence.
Abatashe mu Burundi bashikiye mu ikambi y'agateganyo ya Songore iri mu ntara ya Ngozi, aho bazomara iminsi itatu bigishwa gukunda igihugu nk'uko abategetsi b'u Burundi babivuze. Mu ikambi ya Mahama abamaze kwiyandikisha bashaka gutaha barenga gato 1,800, mu ikambi irimwo abarenga 60,000 bose bahunze kuva mu mwaka w'2015. Pierre Claveniyonkuru ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda wa Gasenyi Nemba ku bwijwi rya Amerika.